mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri 10 na Jeudi na Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ikibazo cha internet yaciwe muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo gihangayikishije impunzi z'abarundi.
Naho ba uri umukene wagerageza ukaja ko umunsi umwe basimundwe kugira uvugane n'abagenzi, abagenzi bakubwire ati hahameze uku, turafise abagenzi twasize muhira baturamutse batubaza amakuru ariko tukabaza ingene bameze, mugabo ubu ntitubona kweri n'icyapfu ni caruguru.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga agahombo bariko baragira kuko ata internet kibarizwa muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Tuza kunababwira ibyo Trump yaraye ashikije abanyagihugu biwe mu ijambo yavuze ejo kwa kabiri mu ijoro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yashikije ko hari ibibazo bifatiye ku buzima bw'abanyagihugu hamwe n'umutekano muke vyiyongereye ku rubere rwo mu manuka Amerika ihana na Mexique. Yabishikije mu ijambo ryiwe rya mbere ry'uno mwaka yashikirije ari mu biro vyiwe ryakurikiranywe ikibiraho ku mateleviziyo masaha abanyamerika benshi baba bari mu mihana yabo. Muri iryo jambo ryamaze iminota 9 gusa, Trump ntiyavuze ko igihugu kiri mu bihe bikomeye vy'umutekano muke nk'uko yaramaze iminsi abivuga, aho yemeje ko afise uburenganzira bwo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique Congre, no kuvuga inama nshingamateka na nkenguza amateka atarinze kubisaba uruhusha. Yavuze ko mu gihe abanyamerika benshi babangamiwe n'ico yise ukutagenzura abimukira binjira batubahirije amategeko, abanyamerika babirabure hamwe n'abandi banyamerika bafise amamuko muri Amerika y'umanuko aribo ba mbere batakaza ubuzi bwabo. Yakoresheje amajambo uruzitiro hamwe n'uruhome igihe yongera gusaba inama nkenguzamateka na nshingamateka kumuha imiliyaridi zitanu n'amamiliyoni amajana indwi y'amadolari yo kubaka urwo ruzitiro. Avuga ko bikwiye gushimisha abademokrate. Ayo mahera ni nayo ntandaro y'ibikorwa bimwe bimwe vya leta vyugaye kuko inama nshingamateka itarashobora kuyumvikana ko munyishu bahaye Trump. Ku ruhande rw'abademokrate, mukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yamwagirije gukoresha amajambo y'ubwoba aho kurondera umuti wumvikanywe ko n'impande zose. Umukuru wa demokrate muri Sena inama nkenguzamateka nayo yavuze ko uruhome rudakenewe. Perezida Trump ategekanya kugira urugendo ku rubere rwo mu manuka Amerika ihana na Mexique ejo ku munsi wa kane. Tugaruka muri Amerika hava kenguza amateka umugambwe w'abademokrate baraye banse gutora itegeko na rimwe gushika Sena igwiriyemo abarepublikani banje kwemeza amategeko yugurura ibisata vya leta vyugawe. Abademokrate ejo kwa kabiri barahagaritse itegeko ry'amafaranga afasha mu mutekano wa Israel, ivyerekeye imigenderanire hagati ya Amerika na Yorodaniya mu vya gisirikare hamwe n'iryerekeye utwigoro two gufasha hamwe no gukingira abanyagihugu muri Siriya. Aya mategeko asanzwe ashigikiwe n'impande zose ariko abademokrate banse kuyemeza mu gihe ibikorwa vya leta bigize mu ndwi igira gatatu vyarahagaze. Abakozi ba leta nabo ntibazi ico bafata n'ico bareka mu ndwi heze. Inama nshingamateka irongowe n'abademokrate yaremeje itegeko riha amafaranga ibisata vya leta, ariko umukuru wa republikane mu nama nkenguzamateka yamye avuga ko atategeko azoshigikira ritemewe na perezida Donald Trump. Ku mugabane wa Afrika, igihugu cha Gabon carugaye urubibe gihana na Kamerune kuva kwa mbere, aho habereye gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ali Bongo ivyatumye guhanahana ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri bihagarara. Ibidandazwa hamwe n'ingenzi vyategerezwa kwinjira muri Gabon biracungiwe mu gisagara cha Kiosi. Igisagara cha Kiosi kiri ku ruhande rwa Kamerune. Leta ya Gabon ishikiriza ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo bacungere umutekano w'abanyagihugu nk'uko bamwe mu badandaza bavuze ko babibwiwe na leta. mugatondo cyo ku munsi wa mbere abasirikare barwanya leta bifatiye televiziyo y'igihugu batangaza ko intumbero yabo ari kugarukana demokarasi ariko ku mugoroba leta ya Gabon yaciye itangaza ko ifasha ibintu mu buryo kandi abasirikare indwi bari muri uyo mugambi bose barafashwe abasirikare ba leta bishe babiri muri abo bari bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ali Bongo ari kwivuriza muri Maroc Atijugi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves mu kurindira ko CNC idutezurira mutwumva kuri 25 metero 31 na metero 41 ku mugoro wa mucamuja kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze harabahoze mutwe wa FDLR rwanyu utegetse bw'u Rwanda babwije ujya Amerika kubahabangamiwe no kubura uburyo bwo kuvugana na bagenzi babo basigaye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babashishikarize gutahuka ku bushake abamaze amezi abiri batahutse ku nguvu bari mu kigo cha Mutobo ni mu karere ka Musanze aho bigishwa politike z'igihugu basaba kubona amafaranga yo gushira muri za telefone kugira ngo baganire n'abasigaye muri Kongo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Kigali Eric Bagirubusa
Winje mu kigo cy'amuto mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda cyakira bahoze ari abasirikare bitegura gusubiza mu buzima busanzwe habona urujya n'uruza rw'abantu bagenda banyuranyuranamo harabarizwa bari abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda batangiye gutahuka ku ngufu hagati mu kwezi kwa 11/2018 abo bahoze ari abarwanyi mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari guhugurwa kuri politiki y'igihugu n'uburyo bagomba kwitegura gusubira mu miryango yabo bakomukagamo bamwe batakibukaho yari herereye kubera igihe gishize batari mu gihugu ijwi rya Amerika igeri muto mu majyaruguru y'u Rwanda yaganire n'abahoze muri FDLR bari ku ipeti rya majoro abo bavuze ko mu mezi abiri bamaze mu Rwanda inyigisho babona zimaze kubafasha
uburo tumaze kubumva u Rwanda nyine umurongo abanyarwanda bagenderaho muri iki gihugu
batweretse inzira yose umuntu agomba kunyuramo kugira ngo abone amahoro
abenshi muri twe bamaze guhindura imyumvire kuko imyumvire bari bafite yari imyumvire yo hasi ari imyumvire y'abantu bamaze imyaka irenga 20
gumaho ngaho yivuze imyumvire yo hasi ushatse kuvuga iki
imyumvire yo hasi ni ukuvuga ngo umuntu yagendaga icyo wumvise cyabakiza cyabakiba ariko wowe ukumva ko ugomba guhakana gusa akaba ari byo bikurimo ikibona cyose ukumva ari kibi yewe kabone nubwo bakubwira ngo igihugu kiratemba amata n'ubuki rugero ukawumva ko ari ukubeshya ko ari bibi ari umuntu ushaka kukugirira nabi nyamara ashaka kukurokora
uganirije umwe muri aba bahoze ari abasirikare muri FDLR ibibazo byabo biratandukanye hari abatahanye n'imiryango yabo ndetse n'abayisizaho mu mashyamba ya Kongo kugeza ubu bamwe ntibafite amakuru afatika yaho imiryango yabo iherereye iyo witegereje kandi aha mu kigo cya Mutobo ushobora kubonamo abafite amatelefone ngendanwa gusa ngo kubona amafaranga yo gushyiramo ngo bavugane n'imiryango yabo n'abandi basize mu mashyamba ya Kongo babashishikariza gutahuka byo ngo biracyababereye ingora bahizi n'imbogamizi Major Sebastien Nkundabose uhagarariye abahoze muri FDLR yabwijwe rya Amerika
hano ntabwo biri kudushobokera kuko guhamagara umuntu muri Kongo uri hano nta muwaye yuko ari ibiciro byarazamutse kufite telefone udafite amafaranga ntabwo wabona kuvugana nawe noneho rero ubundi nzira twagombye kunyura hano ikigo cyari gifite uburyo bw'umwihariko bwo kuduha telefone bakaduha na moye tukavuga nabo twasize inyuma muri Kongo kugira ngo tubatinyure tubereke ko igihugu twasanze ari igihugu kidukeneye kandi igihugu kitwifuza ariko ntabwo ubwo buryo buragerwaho.
Major Nkunda bose akomeza avuga ko iki kibazo bakigejeje kubakuriye ikigo cya Mutobo gihugurirwamo abari abasirikare bitegura gusubizwa mu buzima busanzwe.
Karabibabajije ariko bavuga yuko mu gihe bacyarojistra bagenda babarura baje ukuntu bagenda batwinjiza mu magrupu ukuntu tugomba kubaho na za famiye bazerekeza ahantu mu miryango yabo, ubwo habaye umwanya muto cyane ku buryo bitari guhita bikorwa ako kanya.
Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika bwana Francis Musoni, umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, yavuze ko imutobo hari telefone rusange ifasha abahahugurirwa kuvugana n'ababo. Ni telefone avuga ko ubusanzwe ikoreshwa muri gahunda zo gukangurira impunzi gutahuka.
Hari ya mutobo tuzagira telefone zifite amafaranga ahagije, umuntu wese ushaka guhamagara aho ashaka guhamagara wese. Ni serivisi yo gukangurira abantu gutaha. Ushaka guhamagara wese asaba iyo telefone bakamuha agahamagara ashaka guhamagara hose. Ni telefone y'ikigo cya Mutobo. Rero ushaka guhamagara wese areba Santa Maria bakamuha agahamagara abo akeka ko badafite amakuru yuzuye. Ni nabwo buryo twashoboye kubabonera imiryango yabo bose mu gihugu. Ahangaha urabizi ko abagore babo n'abana bose bamaze gutaha. Nabwo buryo twakoresheje kugira ngo bamenye amakuru yaho imiryango yabo iherereye.
Bwana Musoni akomeza kuvuga ko gushyirira buri umwe amafaranga muri telefone ye bitashoboka. Asobanura ko basaba amafaranga muri ubwo buryo bishingiye ku myumvire.
Iyo politiki yo kuvuga ngo uhe buri muntu amafaranga ashyire muri telefoni ye, ntabwo wamenya umusaruro wabyo. Ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka buri muntu ushaka amafaranga gushyira muri telefoni ye, muha amafaranga gushyira muri telefoni ye. Kandi hari serivisi n'uburyo ashobora guhamagara n'uwo ahamagaye akamwakira. Kuvuga ko badafite amafaranga yo gushyira muri telefoni ntabwo aricyo kibazo, ahubwo ikibazo ni imyumvire yabo. Nabo ubwabo bariye urabizi uko batashye batabishaka, bagombye kubapakira indege barabazana batabishaka. Ntabwo ari uko bari babuze amakuru bari mu nkambi hariya twaravuganaga nabo kuri video conference, bakabyanga nkana ko badashaka gutaha, ko byose ari ugupfa bazasire mu nkambi.
Abahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imiryango yabo batangiye gutahuka ku ngufu kugeza ubu barabarirwa mu 1600. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2018, abana n'abagore babarirwa mu 1000 bari bamaze ibyumweru bitatu bahugurwa kuri politiki y'igihugu basubijwe mu buzima busanzwe. Abagabo nabo bari guhugurwa imutobo bizafata amezi 3 babone gusubizwa mu buzima busanzwe mu miryango yabo. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika bo mu rwego rw'abofisiye basobanura ko binjiye muri FDLR hagati y'1996 n'1998 igihe abacengezi bari bayogoje bimwe mu bice by'u Rwanda. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Eric Bagira ubusa arakenuye. Tukivuga makuru yo mu karere, mu gihe ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze indwi bwaraciye internet, zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murungwe iri muri territoire ya Fizi zitangaza ko kutagira internet biriko bituma badashobora kuganira n'imiryango yabo basize mu Burundi, eka ngo ntibiborohiye kuko n'amakuru atayo baronka. Ni mu nkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi z'abarundi ziri muri inkambi ya Murongwe iri muri teritwari ya Fizi, kimwe n'abandi baturage b'abakongomani bavuga yuko kuba bamaze icyumweru kirenga badafite interineti mu matelefone yabo ngendanwa byabahombeje byinshi, birimo kutavugisha imiryango yabo iri i Burundi.
Ikibazo cya interineti twebwe kiratubishije ubwoya kweri. Bwa mbere cyari kidufitiye akamaro mu gihe twaganira n'abiwacu, inshuti n'abagenzi, na cyane cyane abakozi b'Imana badora hagufi. Twabona ko kweri ikibazo cya interineti cyari kidufashije birebire. Ubu turabona uruhombo. Nshobora urashaka kumara indwi udatelefonye mugenzi wawe, mugabo tugikoresha internet wagitiva ku 1000 ukamara umunsi wose. Mbivugwa ndazi umunsi umwe mu ndwi, naho uba uri umukene wagerageza ukaja ko umunsi umwe basi mu ndwi kugira uvugane n'abagenzi, abagenzi bakubwire ati hahameze uku. Turafise abagenzi bari mu yandi makamba atandukanye, twahora tuvugana nabo. Turafise abagenzi twasize muhira baturamutse batubaza amakuru ntwe tukabaza ingene bameze, mugabo ubu ntitubona kweri n'icyefu n'icyaruguru. Byevyo nahombye cyane, ni byinshi gose, ni byinshi kuko ubwa mbere nashakoronka nk'umugenzi anyemera ati yamara nzokungihira aya anya zogufasha uku, mugabo nkaba ndabirose kumva z'uko tuvuganiye kuri internet mvuze ndamutelefone sino mutelefona ndamutore. kuko nchasanga na rezo ziwe za agora nyebji ngwari kuturi kuri internet tuwavugana majambo yose tugomba kuvugana karangira.
Zimwe muri izi mpunzi zari zisanzwe zironga makuru zifashisha internet hanyuma zikayasangiza izindi mpunzi zidafite za telefone zirimo internet zitangaza yuko zirimo umwijima kutamenya ibibera mu gihugu ndetse no hijya no hino ku isi, kuko radio ijwi rya Amerika na BBC bari basanzwe bumva zimaze amezi agera ku munani zitumvikana kuri FM.
Tavisi kibazo kijanye na internet cyane gose kuko kubijanye na internet ngaha nibijanye n'itumatumaga ry'amakuru nta makuru ahagize turonka kiretse yuko na radio atugura kumviriza kenshi kwakunda kwikora kuri internet ako re tubiravye kuva internet yakatiye nta makuru tukironka ntuzi iyo tuko travanjiye tutraja turi nk'abantu bari muri monde ferme.
None se makuru hano mwayabonaga muyavanye
kenshi na kenshi kwakunda kwakura kuri Facebook aho nk'amarezo nk'ama group amwe mukakunda gucako canke kuri VOA aro group ifise kuri Facebook no kuri Facebook twakunda kuri WhatsApp twakunda gutereshaje aya canke ari
tufate nka ya VOA canke RFI n'izindi radio twayakura kuri internet kuberaho dusanzwe turi zidafata gose mugabo nk'ubuko babiciye ntabyo dusubira kuronka kandi tuca tubona umenga turiko turahomba gose na mbere je wico nchambona nchambona umenga turi muri insecurity turi mu mutekano muke kubera ntitubimenya makuru ariko ararengana ku isi cyangwa handi hantu cusanga rero turiko turahomba muri ubwo buryo
gusa nubwo biruko impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda kimwe n'abandi baturage b'abakongomani baturi mu mpaka w'igihugu cy'u Burundi ibo bavuga yuko iki kibazo cyo kuba leta yarafunze internet ntangaruka kirabagiraho kuko ibo bakoresha internet bifashishije amarezo y'u Burundi ya Leo Smart na Limiteri agaragara mu bice byinshi bya territoire ya Fizi na Uvira. Umujyanama wa Perezida Joseph Kabila Bernabe Kikabini Karubi yavuze yuko leta yafunze internet n'imbuga zose ngurukana bumenyi mu ntumbero yo kwirinda imigumuko nyuma yaho ari amakuru y'ibihuha ibyavuye mu matora ari ku mbuga nyinshi ngurukana bumenyi. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyine arakenuye tukivuga iby'impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania basaba ubutegetsi bw'ico gihugu cabakiriye kwisubira ko ku ngingo ibuza amapikipiki muri iyo kambi. Abavuganye n'umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Nduta James Jovin bamubwiye yuko nko gutwara umugwayi kwa muganga bibagora cyane kuko badafise uburyo bwo kwiyunguruza. Reka tubumvirize.
Urabona mungano iyi aho yahora ikorera ni aho bayimuriye n'ukuri ni kure. Kwasaba yuko nkuko amashyira hamwe yakorakoranye akiga ku kibazo kijanye n'isoko ya mungano bakaba bayugure, twasaba ko n'amamoto nayo boyarekurira gukora kuko nkuko nk'umuntu yaranguye nk'utuvoka biragorana kugira ngo ashobore kudushikana mu zone ya gatanu. Twasaba rero ko n'amamoto nayo boyarekurira kandi na ikindi nacyo dusaba, twasaba nk'amashyira hamwe yarajejwe gutanga tahe ku mpunzi nabo nyene turabasaba ko nabo nyene boduha umutahe twoshobora gukoresha kuko twebwe impunzi iturima nta kimwe dukora tugumaho mu ikambi muri make nta mahera dufise naho dukura mahera nta hamwe twirirwa twicaye. Turasaba ko mwodufata mu mugongo kugira ngo natwe dushobore kubaho nkubu mungano itanguye gukora mu vyukuri twahora agasabuni kahora gahera tukabura ukuntu dushobora kuronka kandi gasabuni none ubu n'ukuri numunezero ntangere turashimye turakengurutse n'ukuri nkuko mwabyiyumviye namwe ni murabe nyene uko mwobikora kugira ngo amamoto asubire gukora.
Kimwe mu vyukuri ndi mpunzi imwe ibonekana ngaha mu ikambi y'Induta nkabamba ngaha mu zone y'icumi mu vyukuri abagize ico boterera ni guhuzahuza ivyiyumviro kugira batwuguruye isoko turabashimiye cyane bivuye ku mutima. Hama hakaba n'ibindi nyene tubona byari vyingirakamaro vyahagaritswe nk'akarorero amapikipiki yashobora kunguruza abantu nk'aba abantu bashobora gutembera badafise amagara yo kugenda urugendo rwewe n'amaguru kugira nayo ne yongera kure. Reka n'ukuri ni byiza vraiment mahamo mugira umutima mwiza uko shishikara mutwiyumvira ko muba mukoze aya mapikipiki akugurukwa. Hariho n'ibindi byinshi byahagaritswe nk'akaruriro abantu bikorera utwabo amasaro n'ubundi nyene budandazwa umwe wasanga bwarahagaritswe navyo ne turabasaba kweri yuko boshishikara kugira mudufashe kugira kumbe navyo ne byugurukwe uburenganzira bwangire butangwe kubonezerwa cyane nk'impunzi zibaye ngaha muri Nduta kubona ko twaba turiko turafatwa neza nk'uko
icyo mbona bo turekuri pikipiki kweri vyoba neza gusa gitumba kuko mu nkambi nta mujigiti baduha ariko turose boda boda turaronka mujigiti turaronka umuti w'amenyo kandi bo babagize neza cyane ikindi nacyo umwe turekurira inkambi irashobora kuba ifise umutekano mubi ariko ugasanga twe turafashanije n'abajeje umutekano kugira ngo tuze turafata abo bagizi banatu
mu gihe yatwaza ipikipiki yaramfasha kugura gahuzu yaramfasha kugura gahuzu nabo tuvukana mu nda kwa mama kubera ubuzima bw'umuya ntabwo ari bwiza cyo akazi kweri ndakigiye nganye mu nkambi igiye mpunga mu 2015 vye mu Burundi ubu kubera nicare impande ya muvyeyi na papa ndabaririra nifuza iki bakimpaye barama bakibuze nawo nta kundi cyandihangana kubera akazi nayo ntegemeye ko kumfasha barakugaye
ubu ubuzima bw'iwanje buhagaze nabi kuko jewe akazi kiwanje na natwaza ipikipiki ariko kuva aho bugariye ubu nukutembera gusa umanzunguruka kuko nta kazi nakamwe mfise ubuzima bw'iwanje buhagaze nabi cyane n'amafaranga ijana ndagifuza kuko umujyango wanje umeze nabi cyane kuko ndiko ndanyonga naronka n'ibihumbi bibiri abana bakarara bariye n'umugore akarariye ariko ubu akazi kiwanje gusa nukuzunguruka gusa nta kazi nakamwe mfise kweri urumva ha numerewe nabi cyane
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwo kwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 325. 9,585, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi y'6,400, 9,447, 10,170, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya ni kiganiro c'amagara yacu. No musi rero mugenzi wacu je ni Mukankusi niwe yaduteguriye ikiganiro cingene tubungabunga amagara yacu na ya bacu reka tumuhe ikaze na muganga bari kumwe hama baduge kwijamba
turagaruka kubyerekeye gutukuza uruhu n'ingaruka zabyo nibyo bita umukorogo mu kinyarwanda mu kirundi bamwe bakavuga kwiyambiza uyu munsi Dr. Eli Mupera muganga w'indwara z'uruhu mu Burundi niwe mutumirwa wacu
umugigwa wo kwiyambiza arivyo gutukuza uruhu numugigwa ugigwa muri Afrika mu Burundi naho nyene harimwo nibintu numugigwa kera bavuga ngo kugira abantu igitsina gore mugabo umuntu yoba barenganyije kuko nabagabo barabigira ahanini ukabisanga mu bakobwa bakiri bato bakabigira bagomba kwigira beza ahandi ukabasanga muri bimwe bita abastar mu Gifaransa baba ari nk'abakinyi b'amasinema abakinyi b'imipira abaririmbyi reka n'abandi abantu bagira ikarashisha usanga bafise ubushobozi muri ibi na biri ahanini ni umugigwa leta idakurikirana neza ni umugigwa uko bakora bakoresheje amavuta anyuranye ndetse hariho n'abakoresha imiti barinda kumira y'ukunywa ikoze mu binini ibyo ahanini usanga bikozwe n'ubumara bita hydroquinone kandi benshi barabizi gwasanga no kuri iyo miti kuri ayo mavuta ahanini bakoresha barabibereka kuko usanga icafite ko benshi abagore beza bakayubi bafite akabiri keza kera akaba ari ibyo gukwega abo babikoresha umubiri ugahita ureka kwirabura ukazana akayobe
muri makeya muravuga muti abantu babiri bikoresha ngo kugira ngo babe beza ariko kandi bikanagaragara ko bifite ingaruka izo ngaruka mwatubwiramo zimwe
ahanini ibyigwa byanyuranywe biravuga yuko biva ku kugene abirabure bagiye barafashita abakoloni kumengo bari hejuru y'abirabure rero bagaca bagomba gusa n'abazungu ingaruka ibyo rero naho tuvuga ngo ni byiza bifite ingaruka nyinshi mbi ku buzima, kuko dusanzwe tuzi ko kijya ubujya hajya umuntu yirabura ari udutafari dukoze umubiri bita melanocyte dukora ibyunyunyu bita melanin, ari byo bituma umubiri wirabura ukabisanga mu birabure gusumba mu bazungu. Birakingira umubiri ku mishwarara y'izuba, iyo mishwarara y'izuba nayo igatuma udutafari turi mu mubiri tugwirirana birengeye bigaca bizana ibintu bita kanseri zo ku rukoba. Iyo niyo ngaruka mbi rero. Niyo umuntu rero yakoresheje ijya miti y'ukwiyambiza, hari abamaze kutwitura bageze ku rugero rwa kanseri, mugabo hariho n'izindi ngero zigereranye batarashika kuri kanseri, umubiri uratangura kwera ukazana akamoto kabi, hanyuma ukabiragirika n'ibyuya ndetse n'ubwoya bugakura bidasanzwe ku mubiri, ku buryo usanga hariho abantu b'abagore basigaye baragize ubwanwa n'ubundi bwoya ku mubiri basigaye bamwa, ugasanga birafise ingaruka mbi mu kibano cy'abantu. Izindi ngaruka mbi ni uko melanin ikinga imishwarara y'izuba, urubona nk'abazungu baje ino muri Afurika mu bintu bita bronzage bagiye kwitara ku zuba, hari amavuta babanza kwisiga yitwa creme ecran solaire
kugira ngo barinde
uruhu, kugira ngo barinde iyo mishwarara y'izuba bakingire uruhu ntibave bagira izo kanseri zo ku rukoba. Twebwe ibiyikingira tukaba tubisanganywe ari ibyo umuntu yica iyo ariko agira uyo mugigwa wo guhinduza uruhu.
None se iyo umuntu yabonye ko yitukuje akagera aho abihagarika, tuvuge yamaze kumenya nk'ingaruka zabyo nk'uko muzidusobanuriye, uruhu rwe rushobora kongera rukaba uko rwari rumeze mbere?
Ahanini uruhu rushobora kuba rwameze mbere, mugabo n'ibintu bifata umwanya munini ya kuko ijya miti irica uruhu, ikica burya butafari, ikica umubiri ukugene usanzwe ibiwukoze ukanyankabirana ukamera nk'igikankaro waho rubona na rujya rukoba rw'inka iyo bakuye ku bwoya, ukareka kuba kabiri koroshe kigacika nk'igiti, ukabona yuko rwataye ubuzima. Hanyuma umuntu iyo agiye kuzuba niyo haba akanye uje ubona ni nk'urupapuro washize ku muriro, umubiri wiwe urasha akababara cyane iyo agiye ku kazuba naho ari gakenye.
None se umuntu yakora iki rero?
Kwa muganga turamuha imiti ifasha gusubira kurembesha uruhu, nyuma agaca tumuha imiti ifasha umubiri gusubira kuremba, gusubira koroha no gusubira kuba mwiza. Kimwe birafata umwanya mugabo birateba bigashika kamera neza.
Ibintu se umuntu yagomba kwitondera igihe agiye kugura amavuta ni ibiki? Mwarimo tubwiye ko haba harimo hydroquinone kandi byanditseho, ibindi bintu umuntu yakwitondera ni ibiki?
Ibindi bintu umuntu yakwitondera ni imiti. Hariho imiti bakoresha kwa muganga, abavuzi bose barayizi, amakortikoid nayo nyine kenshi abagwayi hariho abayikoresha akakubwira ngo jewe biranyorohereza umubiri, mugabo ahanini igatuma utukura wiyamiza kuko ugaruka handi nayo nyine yica bwa butafari.
Muri make rero, mu gusoza iki kiganiro, inama mwatanga muri rusange ku bakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika cyane cyane nko kubirebana no kwita ku ruhu rwabo?
Ahanini no himiriza abajejwe abandi na leta n'abashinga amateka, abanyepolitike, abaganga, twese ko twoshira ingufu hamwe tugasigurira abantu ingaruka mbi z'uyo mugigwa z'ayo mavuta ari ku isoko, hanyuma leta nka leta nyene igafata imigambi, kuko ibihugu byinshi byo muri aka karere ayo mavuta barayakuye ku isoko ntayakibaho, ku buryo usanga turi muri bake batibikurikiza. Twovuga yuko natwe tutezwa kuja mu mugwi w'abandi kugira ngo dufashe abanyagihugu bamenye ko bifise ingaruka mbi, abo banyagihugu nabo nyene bofasha leta kugwanya ivyo bintu biza bibangamira amagara yabo.
Reka mbashimire cyane muganga Eli Mupera kuri iki kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Nije ndabashimiye mwamfashije ko dusangira ikiyago nabo dusangiye kubaho. Murakoze
Dr. Mupera, n'impuguke mu kuvura indwara z'uruhu mu Burundi. Mwakoze mwese rero kuba mwateze amatwi, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu ban
banyagihugu yo yabayi isubizo cyacu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda niyo ngahanshuti bakunzi duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Bakoze amenyesha makuru bacu bose batandukanye bagize ico bakora kugira ngo kino kiganiro mwashikirije na Jewe Diane na Hazwe gishoboke. Yakoze Fasil Gebehu yacegeranije hamwe na Ingenieur Hadrius yadufashije mu hinga bw'ivyuma. Twemi tuyifurize kubandanya mu ruranirwa tubasigiye kano karirimbo k'Ijwi ry'Amerika.
Turayaga tugahuzayo k'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye.